aho kumugwa mukuru wa politike mu mabarabara mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi hose yashinze amabendera y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva kuri uyu wa kane mu mabarabara kugira ujabuke ni ibintu bigoye kubera imiduga myinshi y'abaje mu gikorane bavuye mu gihugu cyose yaba imiduga ya leta iyabigenga ndutavanako abapolisi buzuye amabarabara bamwe bazibira kugira abategetsi barengane abandi bakugururira izigiye mu gikorane amashuri ubuzima bwa leta bakora imbere ya sasita gusa ububare amabutike isoko byose abajejwe intwaro n'umutekano bategeka bene byo kugara igihe igikorane gitanguye no kuvuga isaha zitandatu kugira abantu bashobore kwitabira ayo masengesho ari benshi nk'uko ababa ahigitega bavyiganiye ijwi rya Amerika isoko yoyo iba yugaye guhera saa tanu kuko igipolisi nimbonera kure bakwiragira mu gisagara baca biruka kutarugara agahengwe kaboneka mu ijoro aho usanga ububare bwuzuye muri ivyo byo kugara amasoko abatari bake mu badandaza imyidogo n'imyinshi kuko ku bwabo bavuga ko ari kubarenganya kuko bategekwa kuja gusenga bagaheza bagahomba amahera bari kudandaza uwo numwe muri abo badandaza yavuganye n'ijwi rya Amerika
atwebwe abadandaza twarahahombeye cyane rwose kubera ko tutigeze turaha umwanya wo kudandaza ni ukuvuga igikorane gitanguye twese twasohokerwa kuja mu gikorane hanyuma n'isoko igaca yugagwa twebwe ngaha mu muci wa Gitega gusa ndetse n'abadandaza b'inyuma y'igisagara amabutike bategekwa kugara ingorane ya kabiri twagise nuko abantu ntibashobora kuronka abasumira kubera ko yaba isoko nkuru ya Gitega nkuko twabivuze canke bwaba ubusoko buto buto bwa makaratiye bwose bwaca bwugagwa tuvuga umuji wari ukikujwe n'abapolisi bose abasirikare baca batwugatse nyene urumva ko batashobora ko umuntu ashobora kubandanya adandaza canke ngo aronkere ahasumira harimwo n'abirirwa ubusa kubera ico kibazo c'amabutike n'amasoko abayugaye
mu ishirahamwe yishinze kugwanya kurya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ORICOM naho bemeza ko gusenga atari bibi bamenyesha ko bene ivyo bikorane bihomvya leta kuko abategetsi bavyitabira bakoresha uburyo bahawe na leta kugira batunganiriza abanyagihugu Gabriel Rufyiri agasaba ko bene iyo ngendo yohinduka igihugu cya mbere gikenye ku isi kikitaho nyabuna ibikorwa by'iterambere
murabizi ko ishyamwe rikomeye ryamara riko riravuga neza yuko amafaranga y'igihugu hagomba gukurikizwa ibisabwa n'amategeko ajejwe ibyo gutunganya amafaranga aha rero turabona neza ko ibyo bitegera bikogwa ubwa mbere ibyo bikorane bitwara amafaranga menshi twaharu aduharura hagati y'imiliyoni ijana zirenga amamiliyoni arenga ijana akoreshwa mu bikorane nk'ivyo mu gihugu gikenye nk'uBurundi muzi ko ari igihugu ca nyuma twebwe tubona neza yuko nivyo gusenga ni vyiza ko babikora mugabo nuko uburyo bwa leta butosubira gukoreshwa ibitoro amafredo misio nukuvuga ya mahera y'impamba amamodoka ya leta n'ibindi ibyo igihatategeko rirajaho rivuga yuko ibyo biri mu bikorwa vya leta ariko birakogwa ntibagomba kubikoresha bagomba kugenda n'uburyo bwabo gusa
ayo masengesho bitekanijwe ko asoziyegwa kuri wa gatandatu ku munsi w'Imana hagatogwa umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD azoca subira Evariste Ndayishimiye yahora muri ayo mabanga Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.